Turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 I Kigali na FM 93.3 I Karongi, muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nini Nahazwe. Leta y'u Rwanda yatangaje ko ishami rya ONU gita impunzi ku isi ryabeshe ico gihugu ku bijanye n'ingene gifata impunzi. Twabibateguriye mwige nino ku isi abarwanyi ba Hamas basaba Israel guhagarika imirwano ikava Burundi muri Palestina. Ibyo ni byano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikazi. Ijwi rya Amerika, reka makuru yacu tuyatangurane na mgenzi wacu Edi Rwema yaduteguriye ayagezweho ijya nino ku isi. Edi Rwema.
Amakuru yacu tuyahere muri Nigeria. Agatsiko kamabandi muri icyo gihugu kisha abantu 26 barimo abapolisi 4 banashimuta abandi benshi muri leta ya Katsina iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Inzego z'umutekano n'izibanze zo mu gace ka Gidan Boka mu karere ka Kankara zemeje aya makuru, zasobanuye ko ari amabandi asanganywe ibirindiro mu mashyamba yo muri leta ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Nigeri. Amenyereweho gukora ubwicanyi, gusahura, gutwika amazu no gushimuta abaturage, nyuma agasaba amafaranga kugira ngo arekure abatwawe bunyago. Umuyobozi w'akarere ka Kankara Anaisa yabwiye ibiro ntaramakuru byo ba France AFP ko iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo ku cyumweru gihitana abantu 26. Uyu muyobozi avuga ko benshi mu bashimuswe ari abagore n'abana, kandi ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ryo kumenya umubare nyawo w'abashimuswe. Mu itangazo ryayo mu ijoro ryo kuwa mbere, polisi mu ntara ya Katsina nayo yemeje icyo gitero. Ariko iryo tangazo ryo rivuga ko hapfuye abasivili 15, hakomereka abandi 2. Yanemeje umubare w'abapolisi 4 bapfuye bazize umutego w'ayo mabandi. Mu kwezi gushize amabandi nanone yagabye igitero mu karere ka Sabua muri leta ya Katsina gitana abantu 25. Urukiko rwa rubanda muri leta ya Delaware mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwahamije Hunter Biden, umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden, ibyaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko. Nubwa mbere mu mateka ya Amerika umwana wa perezida uriho aburanishijwe. Uru rukiko rwahamije Hunter Biden w'imyaka 54 y'amavuko ibyaha 3 birimo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko. Yashinjwe kubeshya ubwo yaguraga imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge. Ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu muri Amerika gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge. Yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari 3, nubwo yiyemereye ko hari ubwo yarahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Ikatirwa rye riteganijwe mu gihe kitarenze iminsi 120. Amategeko ateganya ko ashobora gukatirwa igihano gishobora kugera ku myaka 25. Ariko kubera ko ari bwo bwa mbere ahamijwe igihano n'urukiko, ashobora kutazafungwa ahubwo agakatirwa igifungo gisubitswe. Inyandiko y'ibirego yashinjwaga yatanzwe n'umushinjacyaha wihariye David Wise, washyizweho na minisitiri w'ubutabera umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo Hunter Biden ashinjwa. Mu itangazo Perezida Joe Biden yavuze ko yemeye icyemezo cy'urukiko, kandi ko azakomeza kureka inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo mu gihe umuhungu we Hunter Biden azabajurira icyemezo cy'urukiko. Yongeye kwibutsa ko we nka perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha, gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo, amwizera kandi yemera imbaraga ze. Yagize ati, ndi perezida ariko ndi n'umubyeyi. Jina Jill, dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ariwe uyu munsi wa none. Uru rubanza rwa Hunter Biden rukurikiye urwa Donald Trump wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe wahamijwe ibyaha 34 n'urukiko rwa rubanda muri leta ya New York. Ni ibyaha byari bifitanye isano n'impongano y'amadolari 130,000 yahawe Stormy Daniels, umukinnyi wa filime z'abakuru, ngo abike ibanga ry'uko yaryamanye na Donald Trump. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yamaze kubona ibisubizo by'umutwe wa Hamas ku cyifuzo cyayo cyo guhagarika intambara mu karere ka Gaza hagati y'uwo mutwe n'ingabo za Israeli. John Kirby, umuvugizi w'urwego rw'umutekano w'igihugu mu biro bya President Joe Biden, yavuze ko barimo gusuzuma ibyifuzo bya Hamas byashyikirijwe abahuza aribo Misiri na Katari. Nta byinshi Kirby yifuje kongeraho mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru. Mu byifuzo byawo, umutwe wa Hamas usaba ko intambara ihagarara burundu, ikanasaba Israheli guhagarika icyo bise ubushotoranyi bwayo ku butaka bwa Palestina. Uyu mutwe unasaba ko hashyirwaho ingengabihe n'amatariki ako gahenge kazatangirira n'igihe Israheli izava burundu ku butaka bwa Palestina. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari na Misiri bimaze iminsi mu biganiro bigamije kugarura gahenge mu ntara ya Gaza. Kuri uyu wa mbere, inteko ishinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye yemeje umwanzuro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usaba gahenge n'ihagarikwa ry'imirwano igihe cy'ibyumweru bitandatu. Mu makuru y'imikino, ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda Amavubi ikomeje kwicara ku mwanya wa mbere mu itsinda C mu mikino y'amajonjora yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ni nyuma yuko Amavubi atsinze Lesotho igitego kimwe ku busa mu mukino wa kane wo muri iri tsinda wabereye mu mujyi wa Durban uri mu ntara ya KwaZulu-Natal muri Afurika y'Epfo kuri uyu wa kabiri. Igitego rukumbi cy'Amavubi muri uyu mukino cyatsinzwe na Jojea Kwizera ku munota wa 45 w'umukino. Iri tsinda rya C rigizwe n'amakipe atandatu rikaba ririmo u Rwanda ruriyoboye n'amanota 7 rukaba ruzigamye ibitego bibiri. Afurika y'Epfo na Benin nazo zifite amanota 7 zombi zikaba zizigamye igitego kimwe. Ku mwanya wa kane hari Lesotho n'amanota 5, Nigeria iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 3, Zimbabwe ikaza ku mwanya wa nyuma n'amanota 2. Undi mukino wo muri iri tsinda wabaye kuri uyu wa kabiri wahuje Afurika y'Epfo na Zimbabwe warangiye Bafana Bafana yo muri Afurika y'Epfo itsinze Zimbabwe ibitego 3-1. Imikino ikurikira muri iri tsinda izaba ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Kuri uwo munsi Amavubi azahura na Nigeria, Afurika y'Epfo ihure na Lesotho, mu gihe Zimbabwe izaba igandagurana na Benin. Tukivuga kuri iyi mikino y'amajonjora yo gushaka tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi, intamba mu rugamba zo mu Burundi zatsinze ikirwa cya Seychelles ibitego 3-1 mu mikino yo mu itsinda F. Iri tsinda riyobowe na Cote d'Ivoire n'amanota 10, u Burundi bukaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 7.
Edi Gwema, urakoze kuri amakuru aduteguri ukawuheje kudushikiriza. Ayo n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda yatangaje ko ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR ryabesheye ico gihugu ku ijanye n'ingene gifata impunzi. Kuwa mbere w'ino ndwi, igisata ca ONU citaye impunzi ku isi cabwiye sentare nkuru y'Ubwongereza ko gifise ibimenyetso vy'uko mu mwaka uheze u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo ico gihugu casubije mu bihugu bashobora kugirirwamo nabi. Aburanira HCR babandanije kubwira sentare nkuru y'Ubwongereza ko ivyemezo vy'abimukira ndwi u Rwanda kuba gwarirukanye mu mwaka uheze, HCR yemeza ko ifise vyari bikwiye gutuma Ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira babwo mu Rwanda, kuko kubarungika muri ico gihugu bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda rubarungitse mu bindi bihugu aho bashobora kwicwa canke bagahohoterwa. Biciye mu itangazo Leta y'u Rwanda yaraye isohoye, yavuze ko ico yatahuye ari uko mu bimukira HCR ivuga ko ico gihugu cirukanye harimo umugabo ibirwa vya Seychelles vyimye ubuhungiro ACR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu Rwanda. Muri iryo tangazo leta y'u Rwanda ikavuga ko ACR itigeze igisha inama ico gihugu kuri no dossier kandi n'inyuma yaho atabiganiro vyabaye hagati izo mpande zibiri. ACR ikavuga ko aka ari akaruriro kamwe mutundi twinshi twivyagirije bidafatitse iryo shamwe rya onugita y'impunzi gegetse ku Rwanda. Itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ribandanya rigira riti ACR irabesha iryo shamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza, ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira bo muri Afrika barimwo abo muri Libya. Ibindi vyagirije u Rwanda rwagarutse ko mu itangazo ryago ruvuga ko bitumvikana n'ivyerekeye abarundi ACR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro. U Rwanda ruvuga ko abarundi ACR yemeza ko u Rwanda gwimye ubuhungiro batigeze banabusaba ahubwo barenze ku mategeko agenda binjira n'abasohoka mu Rwanda. Duce tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba Mayimayi ya Kutumba ifatikanije na Mayimayi Hassan Mbakanyi bo babigaruriye ibirindiro by'abarwanyi b'Abarundi ba Red Tabara byari muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'Ijwi Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Amakuru dukura mu nzego ndetse n'abantu batandukanye amya yuko iyo migwano yabaye yatumye abarwanyi b'Abarundi ba Red Tabara ndetse na Mayimayi Ilunga bahunga ibirindiro byabo byari Kabanju, Rubondo, Mabenga ndetse na Timbya Ngoma muri sekiteri ya Nganja ndetse na Rulenge ho muri teritwari ya Fizi indara y'Kivuye. Uyu muyobozi wa sekiteri ya Rulenge Bwana Zawadi Abandelwa avuga yuko iyi migwano yabaye ku cyumweru yatumye Red Tabara ihunga yerekeza muri sekiteri y'Itombwe muri teritwari ya Mwenga. Uyu muyobozi yemeza yuko nta musivile waba warahitanywe n'iyo migwano usibye yuko abaturage bahunze imihana yabo. Agira ati
sababu watu wa roho mbaya walikuja kuwatakie kaya mheshimiwa ya Kutumba General, na kisha hapo waraia kwa upande wangu ndawaambia kwamba waraia wangu wa mwaeka
iyi ntambara yarabaye abantu umutima mubi baje gutera ibirindiro bya Kutumba. Abaturage banje bahunga imisozi miremire berekeza mu misozi migufi ya Rulenge. Kuri none wazalendo nibo batsinze intambara kuko nibo bali babengwa ko muri grupe mayo basi munyaka sid kuba Red Tabara yahunze ibirindiro byayo. Bikubiye kandi mu itangazo ry'umutwe wa biloze bishambuke iyobowe na Hassan Mbakanyi twagerageje kuvugisha inyeshamba za Red Tabara ntibyadukundira kuko telefone zabo za WhatsApp ndetse n'izisanzwe aho bahungiye mu mashamba ntizicyamu. Bamwe mu baturage bo muri grupe mayo bijombo bavuga yuko bateye ubwoba n'inyeshamba za Red Tabara zahungiye muri sekiteri y'Itombwe kuko bazibukaho ibitari byiza
mu karere k'iwacu. Ibikomere dufite d'abord twatewe na Red Tabara iradusenyera idukura mu mazu yacu, amazu aratwikwa ku Muramza, mu Kanogo, ku Muramza muri Katolike, ku Kiziba, ku Amasata, ku Irango, Zanyakirango, Muramza, Muramza aho bita murushimisha, aho hose hasenywe n'abaredi Tabara, abantu barapfa inkaziranyako. Ubwoba ntibworeka kubera nyine ko badusenye n'ubu turaca batinye ivyo badukoreye, n'ubu turabatinye kubera ko badukoreye nyine ibintu bibi, n'ubundi bogaruka n'ubundi bakongera kandi bakadukorera nka bya bindi. Abantu bari bamaze kubaka amazu ariko nayo adashobotse bene aya mazu ya bucangende. Nanone dufite ubwoba ko n'ubundi bogaruka bakongera kandi bakagira imihana bagenda basenya.
Prosper Baseka n'umushakashatsi ku bibazo by'intambara bibera muri aka karere asanga ku guhunga kwa Red Tabara muri aka karere bigaragaza ko isigaranye intege nke.
Guhunga kwa Red Tabara mu bindiro byayo bikuru bya Gitumba na Rugezi ikerekeza ahantu itekereza ko hari umutekano wayo ni ikintu kigaragaza ko imbaraga zari zijeho, imbaraga zikomeye, ariko kandi sicyo kigaragaza ko ariyo muherezo yayo. Gusa umuntu yakwibaza impamvu bari baraje hariya ni ukubera ko hariho habafasilitaga, aho bagiye hashobora kuba hazabagora ariko kandi hazagabanu bizatuma n'ibitero bigabanuka kuko logistique kuva ahantu bari no kuza kwikorera imbunda no kuhagera no gutera abaturage bizagabanuka. Ni message ikomeye ko imbaraga zijeho cyangwa yatinye ni imbaraga zikomeye.
Andi makuru dukesha amasoko yacu nuko Mayimayi Ngoma Nzito wakoranaga na Red Tabara agatandukana nayo yabaherekeje ahitwa Muraha y'Imilimba. Umubwiye Red Tabara na Mayimayi Ilunga kuri uyu wa kabiri bagaragaye imibunda muri segiteri y'Itombwe kuva mu mwaka w'2022. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'igisirikare cya Congo byasenye ibirindiro bya Red Tabara byamira gupima Bijombo, Kigoma ndetse no muri segiteri y'Itombwe. Igihugu cy'u Burundi gishinje inyeshamba za Red Tabara kwica abaturage ndetse no gutera za grenade. Red Tabara rimwe na rimwe yagiye yemeza ko ikora ibitero ku Burundi, ikindi gihe ikabihakana. Vedace Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ibyaranze Leta Zunze za Amerika muri kahise no muri ibi bihe turimwo. Ikiganiro Amerikana mu gitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitegura amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Ubushize twarebeye hamwe uko abagore bagize uburenganzira bwo gutora. Abirabura bose babubonye rya ikaze mu kiganiro Amerikana. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivutse mu 1776, ubutegetsi bushyirwaho n'amatora y'abaturage. Ariko mu ntangiriro si bose bari bafite uburenganzira bwo gutora, kereka abagabo b'abazungu kandi babakire nibo bonyine gusa bari bemerewe gutora. Mu 1860, abagabo b'abazungu badafite umutungo nabo bemerewe bwa mbere gutora. Ariko abagore, abirabura n'abasangwa butaka rekada. Amaherezo abagore baje kububona mu 1920. Nyamara rero burya abirabura bo bari barabugezeho mu 1870. Ariko se kandi kugira ngo babugire ku buryo busesuye byabaye urugamba rukomeye kandi rurerure cyane, ndetse n'ubu ruracyakomeza. Abirabura bageze muri Amerika ari abacakara, nta burenganzira rero na gato bari bafite. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babukuwemo burundu n'ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga ryo mu kwa 12 1865. Ariko rero ku cyamamare mu kurwanya ubucakara Frederick Douglass ntibyari bihagije. Nk'uko yabivuze icyo gihe, ubucakara ntibwari bucitse kugera igihe abirabura bazashobora gutora nabo. Nawe yari umwirabura, yabayeho kuva mu 1817 kugera mu 1895. Niwe wari uwa mbere ku isonga mu guharanira uburenganzira bw'abirabura mu kinyejana cya 19. Koko rero abirabura bavuye mu bucakara burundu, ariko ntibari bafite ubwenegihugu, bityo ntibari bafite n'uburenganzira bwo gutora. Ubwenegihugu babuhawe n'ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga ryo mu kwa 7 1868. Icyo gihe barengaga miliyoni 4, nabwo ariko ntibahise babona uburenganzira bwo gutora. Ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga niryo ryabubahaye mu kwezi kwa 2 1870. Nabwo ku bagabo gusa. Mu myaka itageze kuri 20 yakurikiyeho koko baratoye, ndetse bamwe batorerwa n'imyanya y'ubutegetsi inyuranye. Urugero ni nk'uwitwa Hiram Rhodes Revels, yabaye umwirabura wa mbere na mbere watorewe umwanya wa senateri wo ku rwego rw'igihugu mu gihe cy'umwaka umwe kuva ku itariki ya 25 y'ukwa 2 1870 kugera ku itariki ya 3 y'ukwa 3 1871. Revels yarahagarariye Leta ya Mississippi iri mu majyepfo y'igihugu. Yavutse mu 1827, yitabye Imana mu 1901 afite imyaka 73 y'amavuko. Abandi birabura 12 babaye intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu, mu gihe abandi barenga 600 bari mu nteko zishinga amategeko za leta zitandukanye. Naho abandi benshi nabo batorewe indi myanya inyuranye mu nzego z'ibanze. Ijwi rya Amerika nyamara koko ngo aho umutindi yanitse ntiriva. Intambwe yaje gusubira inyuma bidatinze. Nubwo ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga ryahaye abirabura uburenganzira bwo gutora ryugururiye amarembo no kubakumira. Koko rero ryahaye leta zigize igihugu uburenganzira bwo kwishyiriraho amategeko agenga amatora. Abazungu babyuririyeho barongera bimika ukwishyira hejuru y'abandi bakumira uburenganzira bwabo bwo gutora. Muzitizi bashyizeho twavuga amategeko yo guhakato abirabura ntibabone imirimo, amashuri n'andi mahirwe. Mu 1896 urukiko rw'ikirenga rw'igihugu narwo rwarabishimangiye ruciteka rivuga ko abirabura baresha n'abandi baturage ariko ko badashobora kwivanga nabo. Mu mategeko abazungu bashyizeho twavuga nanone ikizame cyo gusoma no kwandika ku muntu wese ushaka gutora, kandi abirabura amamiliyoni batarajyaga mu ishuri cyangwa imisoro yo gutora, kandi abirabura barabakenenya kujya. Twavuga n'ibindi bikorwa byo kwibasira n'iterabwoba ku birabura nko kubafungira ubusa, urugomo no kubica. Abirabura barabirwanyije, barahagurutse barahagarara bashinga amashyirahamwe yo guharanira uburenganzira bwabo, bakora imyigaragambyo kugera ubwo mu 1965 Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress itoye itegeko ry'uburenganzira bwo gutora nta nzitizi kandi nta nkomyi ku baturage bose. Imwe mu nkingi zaryo yahaga guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ububasha bwo kugenzura ko leta zidashyira inzitizi ku burenganzira bwo gutora. Ariko mu 2013 urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwayikubise hasi ruvuga ko inyuranyije n'itegeko nshinga. Leta zimwe na zimwe zahise zibisamira hejuru zisubizaho za nzitizi ku buryo butandukanye, zisobanura ko ari uburyo bwo kurengera amatora kugira ngo agire umucyo n'isuku. Naho ababirwanya bo bavuga ko ari uburyo buziguye bwo gukumira banyakamwe, abakene, abageze mu zabukuru, abirabura n'abo bita Latino bafite inkomoko muri Amerika yo hepfo. Nubwo bimeze gutya ariko abahatana mu matora babyiganira amajwi y'abirabura. Koko rero mu gihe abagore bagejeje ku myaka yo gutora barengeje 1/2 cy'abaturage bose bari muri icyo kigero, ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Pew Research Center cya hano i Washington DC kivuga ko amajwi y'abirabura mu matora y'uyu mwaka agera kuri 18% by'amajwi y'abaturage bose bageze mu kigero cyo gutora, yiyongereho 0.5% ugereranije n'amatora yo mu 2020. Shuti zacu ikigana Amerika na cyo munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Ubutaha tuzarebera hamwe ibyo basangwa butaka. Maze rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Thomas Kamirindi urakoze ku kiganiro Amerikana. Tugaruke gato ku mugabane wa Afrika aho president wa Malawi yarayemeje yuko vice president wiwe yaguye mu ndege yakoze isanganya ku munsi wa mbere.
Fellow Malawians, the Malawi Defense Force commander has informed me that the search and rescue operation I ordered to find the missing plane.
Nijwi ririmo ikiniga president wa Malawi Lazarus Chakwera yemeje urupfu rw'abantu 10 bose bari muri yo ndege ya gisirikare, avuga ko ibisigarira vyayo vyabonetse mu icungararo y'umusozi wegereye ishamba ryitwa Chikangawa riri mu buraruko bwa Malawi. Mubaguye muri yo ndege harimo kandi Shanili Zimbiri umutambukanyi wa Bakili Muluzi yahoze ari president wa Malawi.
Ndi kupromota amenanga peze kamoyo kandege mene dasowa itanyamula vice president watu kukuzani nonse.
Mu butumwa president Lazaru Chakwera yashikirije abanyagihugu n'amakungu yemeza iby'urupfu rwa vice president wiwe, yavuze ko igihugu caguye mu byago bitagira izina.
Palibe mao palibe jichewa chimene chinga forokoze kusweka kwa mitima yatu. Ndipo nuganiza kuti ndipo wansi amene analipa ndege adafa nthawi yomweyo ndege idaomba pili ululu
umugwi wari kurarondera ijya ndege wayibonye yarashwanyaguritse cyane nta numwe yarokotse abari bayirimo bose bashengeye nta majambo mfise asigura umubabaro n'agahinda mfise birababaje na kaga katuguye ko
inzosa simbika kumadotsa myengo yota yere
amasenamu umurwa wa gisirikare warujeje kurondera ahari yo ndege wahitorokanizo rya makuru y'abafaransa AFP yerekana abajeje gutabara bahagaze ku musozi urimo ibipfungu byinshi impande yabo hariho ibisigarira by'indege yakorotse muri ivyo bisigarira harimo ibaba yanditse ko nimero yayo 228 akarongo 222 n'urudomeke.
That aircraft is an aircraft I have myself used.
Perezida Nzahuca kweraha ati ino ndege yatibutse narimaze kuyikoramwo ingendo zitari nke asigura ko imbere y'uko ikora insanganya abayitwara bayi bayikoreyemo n'urundi rugendo rwagenze neza agira ati abadereva bayo barabanyamwuga bafise uburambe mu byo gutwara indege.
Of the aircraft and the experience of the crew, and I want you to know
President Chakwera akavuga ko hari byinshi azora yibukira kuri vice president wiwe.
Dr. Sales Klaus Chilima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen.
Chilima yari umuntu mwiza, yari umubyeyi mwiza ku bana biwe, yari serugo mwiza ku mugore wiwe, yakunda igihugu ciwe, yakoreye atiziganya. Yaramfashije gutwara igihugu neza nka vice president kuba yarambereye vice president n'umuhanuzi mu kiringo c'imyaka 4 ndabifata nk'amahiyigwe n'icubahiro bidasanzwe.
May their souls rest in peace.
Indege ya gisirikare yaguye yari hagurutse ku kibuga c'indege c'umurwa mukuru Lilongwe ku munsi wa mbere 3:17 zo mu gatondo ku masaha yo muri Malawi. Zari bitegekanije ko ishika ku kibuga c'indege c'igisagara kizubwa gatatu muri Malawi citwa Mzuzu 4:10. Perezida wa Malawi agasigura ko bitavuye bikunda ko yururuka kubera ikirere kitari ciza.
However, upon arrival in Zuzu, the pilot was unable to land the plane.
Indege imaze gushika ku kibuga cy'indege cya Muzuzu byanase ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho yururukira bitewe n'ikirere kitari ciza. Abajeje by'indege baciye bahanura umudereva gusubira Lilongwe. Ntibyasebye guhanahana amakuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye kwaciye guhagarara.
Umuhisi Salus Klaus Chilima yagiye mu mabanga ya vice president wa Malawi mu 2014 ariko mu 2022 aza kwirukanwa atabwa muri yomi kwera kwagirizwa kunyereza amatungo ya leta no kwaka ibiturire kugira ngo atange amasoko ya leta. Mu kwezi guheze kwa gatanu ubutungane bwamugize umwere gutyo asubizwa mu mirimo yiwe. Yabonwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri Malawi mu mwaka uza. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rikavuga ko yakundwa cyane muri Malawi cyane cyane n'abakiri bato ashengeye ku myaka 51 asize umugore n'abana babiri. Ijwi rya Amerika nino ngaha dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cino munsi. Tubashimire ko mwahisemo kutwumviriza kuri mikro. Mwari kumwe na Diane Ninahazwe nakibateguriye nongera ndakibashikiriza ku izina rya bagenzi banje ndabike banwe ndabifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mu banyu. Turongera mu biganiro biri imbere.
Mvukongo sabira Tenga nsabimana kukuzo za mauro yeah. Ahora temba nguruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi Zango tere kuva ku mwami uzakomere wiwe kwari ugenga byose bigize